mu ruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Mwabyumvise ikiganiro ni karahara mu ruganda ntibacura. Ndabaramukije nshuti bagenzi mwese mudukurikira mu runani rw'imenyesha makuru radio RPA, radio Inzamba na television Renaissance. Ikiganiro cuno musi kigaruka ku gisata c'amahinguriro mu Burundi. Abatwara igihugu babona ko ico gisata gihagaze neza, abari mu mashyirahamwe y'amahinguriro bakabona ko nyabuna ico gisata kikibuze byinshi kugira cisununure. Abanyagihugu bo babona ko ico gisata gisa nk'ikibagiwe, mu gihe n'ivyo bashoboye kwimbura hari igihe biborera mu murima kubera kubura uko babibika cyangwa aho babishorera. Mbega none habuze iki kugira ico gisata c'amahinguriro kibe inyishu y'abanyagihugu bafise akanyota ko guhingura ivyo barima? Nivyo tuganira muri kino kiganiro mushikirizwa na Jewe Reverie Bazikamwe, ufatikanije na Ines Gakiza hamwe na Edi Claude Ninahazwe. Mutangwika igisata cy'amahinguriro mu Burundi kigizwe ahanini n'amahinguriro y'ibifungurwa, hakaba n'amahinguriro mato mato akoreshwa amaboko afise ikibanza muri ico gisata. Amahinguriro ajanye no gukora impuzu hamwe no gukora ibitabo nayo akaba ariko aratera imbere buke buke, ariko rero abakorera muri ico gisata baremeza ko kikirimo ingorane nyinshi ahanini zifatiye ku kubura ubushobozi bwo kuronka imitahe minini yotuma ico gisata gitera imbere. Edi Claude Ninahazwe.
Amahinguriro mu Burundi amenyekanira mu byo ahingura, byaba ibinyobwa canke ibifungurwa, impuzu, ibitabo, umwavu n'ibindi. Ivyo mbere biri no mu vyerekanywe igihe umukuru w'igihugu yatanguza ihayanishwa rigira gatatu kibihingurwa n'amahinguriro mu Burundi. Hari kuwa 17 Kigarama umwaka w'2020 mu gisagara ca Bujumbura. Evariste Ndayishimiye yarashimye ko Abarundi batanguye kumenyera gukorera hamwe kugira bashobore kwiteza imbere, bateza imbere n'ico gisata c'amahinguriro naho hari ibisata bitaragwiza akazi.
Biraboneka neza ko ubu abenshi bamaze kwijukira amahinguriro kuko yagwiriye kuko afite ivyo bahingura, kandi babona ko bariko bakorera ku kibuga kimeze neza. Uno munsi amahinguriro akiri inyuma n'amahinguriro ahingura ubutare, amahinguriro y'ingenzi nayo nyene ariko aratera imbere uko tukubwira, amahinguriro ahingura ivy'uburimyi nayo nyene ariko arakora. Noneho turabona ko n'abarundi batanguye kuja no muri ya mahinguriro y'uburyo bugezweho bwa ngombwa teise, kuko birahambayishaga kuba kubona nayo ndezindi teise itangiye kubaho mu gihugu cyacu. Amahinguriro niyo soko y'iterambere mu gihugu, nicyo gituma leta yiyemeje kwamagana namwe iminsi yose kugira ngo twese tugende turi kumwe.
Ku ruhande rw'abahurikiye mu mashyirahamwe y'amahinguriro nabo nyene bavuga ko ico gisata kiriko kirakura ariko kigifise ingorane nyinshi ahanini zifatiye ku kutagira imitahe ikwiye ifasha kugira ico gisata gitere imbere. Byashikirijwe na Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi AIB.
Amahinguriro mu Burundi aterera ku rugero rw'ibice 17% by'ubutunzi bw'umunyagihugu. Igihugu cacu gifise n'ubutare budacukurwa kandi ari igisata gihambaye mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Aho ni mu gihe kuva kera igihugu cimbura kigashora gusa ibintu bitatu: ikawa, icayi, inzahabu. Igisata cy'amahinguriro gitegerezwa kunagurwa hashyizwemo imitahe minini y'abikorera utwabo.
ubwo bukene bw'imitahe nibo kandi ntambamye kugira hashobore kubakwa amahinguriro ivyo bikaba biterwa nuko leta atabushobozi yonyene ifise kugira yubake amahinguriro igategerezwa kurondera abanyamahanga bashora imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi
Kuruhande rw'abarimyi agahombo ni kanini cyo kimwe n'abadandaza bivyamwa n'ibindi birimwa bitabikika kubera ubukene bw'amahinguriro y'ibyo birimwa barabura aho babishorera umwimbu wabo ugahava ukaborerako Ines Gakiza
Ufite hektare 5 z'imyembe ndafite na hektare nka 5 z'imicungwa mandarena bivangavanze umwaka uheze je narimbuye mandarena kubera ko nabona ko ntwaye Bujumbura ngira uruhombo runini uhitamo kubirekera ku giti kugirango biborere hasi
uwo ni umwe mu barimi b'ivyamwa mu Burundi naho abirima bikamukundira hageze iyimbura na gahinda kuko igice kinini cy'uwo mwimbu mwiza giheza kikamuborera ko kukubura isoko
twese twijukiye kurima igitegwa cy'imyembe umugabo twaravanganyije n'imicungwa mandarena ufite hegitari 5 z'imyembe ndetse na hegitari nka 5 z'imicungwa mandarena bivangavanze iyo twimbura twari mu masoko i Bujumbura tukagurisha uko dusanzwe bagura nuko ntushaka kubisubiza mu ngira ntigikunda kuko biba ari byinshi nk'umwaka uheze je narimbuye mandarena kubera ko nabona ko ntwaye Bujumbura ngira uruhombo runini ishashi yagura 5,000 i Bujumbura uharuye amadepanse y'imodoka n'2,000 uharuye abakozi uhitamo kubirekera ku giti kugirango biborere hasi
abarimyi b'itomati nabo nyene bagowe nk'ayabo bandi mu gihe mu Burundi ata mahinguriro n'amashirahamwe y'ibirimwa bibora hari akwiye ngo abagize amahirwe gwe yukuba mu turere duherereye ku mipaka u Burundi buhana n'ibindi bihugu baca bashorera muri ivyo bihugu canke abanyagihugu baho bakajabuka kubirangura iyugagwa by'imipaka kuberikiriza corona yaje gusongera isibe barimbura bakabura ababibagurira
Jena shaka kulima, ni metu ni mtati na shitatu, kumutatu na shitatu. Mwuku msono mkura shaka kwa mjiwi tebo, mwama janavi, changi jananibi. Yozi mase kuya mshambura nshoko, nisali tumamhomba. Kwa ufuru wako yoko igihe, batali buguga imbi imi, ufuku wakona hawa kongomani, waza kudushori, rimwe rimwe. Mwono wuko buguga yukwe ringwa ya cheye, udusha turu wangu urhombo urumia chani.
Ubwo bukene bw'amahinguriro burakora no kubadandaza basanzwe bivyo bitegwa bitabikika uwagira ati iyo ndanguye akenshi singurisha n'igice byinshi ndabisesa
ndashaka kuranga ubutenga bubiri ndabuzenga tukacya tubura umuntu azitugurira tukacya tubura umuntu azitukura ko tukazigumana ngaha ndakorera natsanga mu mwaka mari 2025 cyangwa 2030
Karahara mu ruganda umwanya wanyu
Bamwe mu batwumviriza bagize ico bashikiriza barasaba leta y'u Burundi kwibuka ko igisata c'uburimyi arico gitunze abarundi bagera ibice 80% ko rero bakwiye guha amafaranga menshi ico gisata
tuvuga yuko dufise ingorane ikomeye cyane mu bijyanye n'amahinguriro y'uburimyi nta nganda zihari zo guhingura n'ibyo twimbuye icyo ni ikibazo mu Burundi kimaze igihe kitari gito kuko uravye nk'iki gihe imyaka leta ishira amafaranga mu by'uburimyi cyane bikera ngira nko kuri Repubulika ya kabiri nta ngorane twogize ku bijyanye no gufungura ariko nibyo bice 85% by'abarimyi murabona yuko ntibyikwiye mu bijyanye no gufungura kubera iki kubera ta buryo bushirwa mu bijyanye n'uburimyi no mu bijyanye no guhingura ibyo twimbuye niyo bishyitse umwimbu ukagenda neza haca hari ikibazo cyo kubika no guhingura uwo mwimbu turafise nk'intara ya Cibitoke yimbukamo cyane igiterwa cy'igitoki murazi ko bakora inzoga y'urwagwa iyo nzoga murazi imyaka imaze ikorwa n'abarimyi b'abarundi nibaze ko hari hageze ahubwo hararengeranye ko leta yofata uburyo igashyira muri icyo giterwa cy'ibitoki ku buryo barondera uruganda rukomeye ruhingura irya nzoga irya mitobe y'ibitoke kugira ngo bakoremo ibindi bintu abantu bashobora kwihereza mbere bigashobora kubikwa igihe kinini zijya nkabuzo zituma ibintu bishobora kubikwa igihe kinini bigapfundikirwa bikabikwa igihe kinini kugira ngo abarundi bakihereze mbere tugashorera no mu bihugu tubana no mu bihugu bya kure.
Ico no kugira no kugukora igice kinini cy'abarundi babona bakunzwe n'uburimyi n'ubworozi ndetse na leta mu migambi bagiye bashyikiriza ndetse n'abanyepolitike batandukanye babona ko bagiye barabura yuko bagomba kwica igitaka cy'ubushinwa mu buryo bwinshi, ariko turiko turaraba uno munsi biraboneka neza yuko abanyagihugu bagerageza afite abarimo ahantu hamera kwimbura ifungo bitari bike murazi yuko afite n'imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, bamwe bagerageza gushora nk'ivyamwa hajya ku mufasha cyangwa bakabyuza no mu Rwanda. Rero ikiboneka ni uko leta ukuvuga yuko yohimiriza abanyagihugu usanga itari kuyakora kugira ngo bashobore kugira amahinguriro ashobora gukora ibyo byimburwa bikaba iby'agaciro, kuko murazi yuko hariho byinshi usanga bikorwa mu byamwa. Ibyo rero bikanyereka yuko ni ukuri igisata cy'amahinguriro kiriho kirasubira inyuma, ari nacyo bituma leta nabo tubona ko byinshi atatoboneka barakora bategwa kubikubita gasho kugira ngo bafite ku banyagihugu, abanyagihugu bashobore kugirana inyungu wabo hanyuma bakuremo amafaranga atuma bashobora kwibeshaho.
Leta y'u Burundi ikwiye kwiyumvira gushyira amafaranga afadika amafaranga menshi mu bijyanye n'uburimyi no kubaka inganda zikomeye zikwiye kandi nyinshi mu gihugu cyose. Nta ntara idafise ibiterwa byimbukayo. Nk'ubu hariko haraboneka inganda zo gukora umwavu w'ikizungu, niko hari guca haboneka inganda zo gukora no kubika no guhingura ibyo bimbuye kugira ngo ibintu by'inzara n'ukuri bisezererwe mu gihugu uko birakunda.
Umutumire ni Faustin Ndikumana, numuhinga mu bijanye n'ubutunzi arerekana uruhara rw'igisata cy'amahinguriro ingorane gifise mu Burundi mbere n'icokogwa kugira cisununure. Aganira na Eddie Claude nene nazo
karahara mu ruganda.
Umutumire
Faustin Ndikumana andabaramukije mukurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi muri rusangi muri muhinga mu bijanye n'ubutunzi mu Burundi. Igisata cy'amahinguriro gifise kibanza icahe mu butunzi bw'igihugu?
Ubwa mbere igisata cy'amahinguriro ni igisata gihambaye cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu cyose. Ndabona n'ibihugu bitunze bijya byateye imbere bibonekera mu mahinguriro. Amahinguriro ni atuma ibihugu bizamuye tatu do croissance biba byinshi cyane mu gihugu. Ushobora mu kurwanya agashomeri kaboneka mu gihugu, amahinguro atariko aragwira, ndetse amahinguro ni atuma n'abantu batera imbere mu kubaho gukora ibintu byose dusanga turiko turakoresha, amaordinateri, amafrigo, amamodokari, ibyo tujyama kamamatera, ibintu byose birahingurwa, ndetse n'ibinyobwa byose n'ibyo byinshi birahingurwa. Mu bisanzwe amahinguriro nibwo buzima bw'umuntu bwa misi yose mu bintu byinshi. Mbura gisata cy'amahinguriro aha mu gihugu cacu urabona ko kikiri nyuma cyane, kuko ku bimwe bita PIB munsi kiracyari nko munsi ya 10%. Urumva naho kiragera kuko icuri imbere kirarenza 40%, icuri nico kigisumba cyane. Hanyuma muri aka karere uracabona ku Burundi uravye n'ibindi bivuga aho bigeze mu bintu by'inganda nka za Tanzania, Kenya, Uganda mbere n'u Rwanda, urabona yuko Burundi kirima kuro urazi ibyo bihugu aho bigeze. Ndacyo gituma mbere niba ko araza todo kwa sase bizu n'imusanga ibyo bihugu biri imbere.
Ibyo bikava kuki ingorane ziri hehe?
Inzitu ziri hanini zijanye n'ibyo amahinguriro no guteza imbere y'amahinguriro. Je no vuga ko ruje vuga mu bintu bikurikira bwa mbere hoho. Icya mbere cyo tukuvuga ni nibijanye n'imitahe. Mu bisanzwe amahinguriro asaba imitahe minini n'amafaranga n'uburyo bwinshi bw'irushinga ihingwa bisaba umutahe. Icyo gituma usanga mu gihugu cyacu usanga imitahe idakwiye, abagwizatunga badashobora kuronka kenshi imitahe ituma bokora amahinguriro akomakomeye. Uratusanga rero na bamwe bizize imitahe investment direct transfer y'abanyamahanga ibihuse kuza cyane batusanga biratuma ibintu bitabikihuta ngira mwaregeze no kumva igihe cy'ico bita zone economique speciale cyaje kugira baraba ahantu bushira ibintu byinshi n'amahinguro n'amashira hamwe menshi mugura bona aho hantu baravuze ko hadushayo hakira ibintu biterambere nka beni by'amahinguro n'ibiki ariko urabona neza yuko haragahaze n'imitahe rero yaba hagati mu gihugu niva hanze kiracari kibazo biva hanze bije gusahiriza kimwe n'ubuhinga agasa teknoloji kwa mahinguro asaba ubuhinga bwinshi
Burundi burashobora kurahura ubwenge ahandi hateye imbere ho kumbure
iha gihugu biteye imbere nka byo by'ubushinwa byari ibintu bya transfer dura teknoloji ugasanga tuza kuraba kujya guhinga abandi babageze kuko nawe ushobora kumuzana ukamushikana ngaho kuko utari kurahingura nk'impuzi igezweho utari kurahingura ikintu kigezweho mu buhinga bukomeye babugezweho usanga iby'amahinguro bishobora kugura kuko ushobora no kubura isoko hanyuma ikindi nicyo bitanyene cyo kurondera aho umuntu ashobora gushorora ashobora kuvuga uti mbega je politiki yanjye y'amahinguriro nishaka ku gukora gushyira amahinguro kugira nshorere byinshi hanze cyo bita exportation aba nabo kenshi hari igihe uzurasanga hari mwiza za konkiranse ugasanga bisaba kuba wariteguye kugira ibyo bidananza byawe bisohotse hanze biza guhanwa n'ibindi hanyuma ikindi nuko niyo bagize mwe bitati politike bahita ngo isi endi sito sivisiyo de zemorotasiyo ni ukuvuga ngo ati duhingurire ngaha ibyo twahora tugurira hanze naho nyine bishe bisaba yuko uhingura ibikwije kugira abantu bagume barondera nyine ngo uza kugura ibivuye hanze ku mbuga saga za Ford ziguma zigwira canke abantu bagume barondera kwigura ibivuye hanze kubera kumira bisumbya ifyo twokwita ubukomezi niyo rero ku nkiranse ciza nko mutura turi amashyirahamwe urabona aya mashyirahamwe y'akarere tuba turimo ajyanye n'iby'ubutunzi kenshi abasaba ko abantu baja hamwe ibyo by'amadwado duwane bakaza barabigira barabikura kugira uruja n'uruza rw'abantu n'imidanazo biyidegeve aho rero kenshi bashobora gusanga iyo bita guhayanwa bitumye guhanwa bitumye ayo mashyirahamwe bakivuka ayo mashyirahamwe bakivuka adakomeye bigasa bisaba ko ategereza kuja ingingo nyinshi ziyaherekeza biriya ziyakingire ikindi rero ni ibi bya norme dore akarite nyine usanga avuga ati kugira ikintu kije mu ihinguro ntigitere ubwoba ntigitere indwara nk'abantu ari nk'ibi n'ibintu by'ibinyobwa n'ibihi n'ibiribwa uwiza ayo mahinguriro bakaza kora yuko bikwije bya ngombwa hari zo za angere umuntu ari karahingo tugakora kuzi kwije bya ngombwa kumva hari cyo bitari norme technique ibi rero navyo rero mu Burundi ni kibazo kuko bijya biro bijya kurara n'ibintu bihingurwa ko biba bikwije amategeko bifise uburyo bukwiye mu bahinga n'uburyo kujya bica bituma kumure ibiri kubirahingurwa hageze nko kubishorerwa hanze n'ibiki kumbure vyogira amakenga mwiza ko hageze kuba n'ikibazo cy'ibinyobwa byigeze kuba biko birahingurwa bakuye mu binyobwa bishobora kuba bidakwije bya ngombwa ukagutwa tuba yumva biri mu induru bavuga ati ya bebe yavuze uku abandi bakagira ugatusanga rero andi bayitaha ugatusanga nico ni kibazo ikindi ni ico bitangira no makro economique ingene ubushobozi bwo kugura kabanyagi babumeze kugira ngo baragure ibintu bihinguye ingene bijanye na politique monetaire y'amafaranga n'amahera agaciro ingene aboneka ingene ashobora gukoreshwa ibijanye n'ingene amakora ariho politique fiscale ibyo navyo nyine bira n'ibintu bikunda kudutiza uravye ku kibazo cy'amadovize ubu ingene rimwe rimwe bagwiza funga bwa ati hari cyo bita insecurite fiscale usanga nk'amakora rimwe rimwe usanga yahindaguritse n'ibintu ategereza kwitondera bakaraba n'ubushobozi bw'abarundi bwo kugura usanga urumva uri kurakingwa saa kumbure ntushoroye bikwiye kiba ari kibazo ikindi rero ni uyu muyagankuba amahinguriro mu guhinga mu kubaho cyane arakenera umuyagankuba mwinshi 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 nicyo gituma rero nicyo ari kibazo kuko urumva igihe umuyagankuba udakwiye iby'amahinguriro naho nyine bisa bigenda bikicara bikadindira ibindi rero n'ibijyanye rero n'ibiturire rero ni muri rusange tusanga ibiturire ubutungane butari ko burakingira abagwiza tumwe bari muri icyo gisata usanga ari ingorane
ego mu kurangiza hokorwa iki kugira igisata cy'amahinguriro kije ku rugero rw'ibindi bihugu basi biri hano mu karere u Burundi uherereyemo
turavye mu cokorwa nuko twavuze ko haba icyo bita politique nationale d'industrialisation matwasi n'umengo yoherwa kujaho mugabo ifo kwisigurwa abantu bakamenya ibirimo gukora iyo politique bica yerekana ibyo Burundi bwoshorera hanze akarusha ifise uravye ibindi bintu cyo bitavanaje comparative iyo gasara abantu ye na strategie nyine bo ikurikiza ingene bashobora kurondera uburyo ingene iby'intwari bireza gutera imbere muri ico gisata kuko gisata cyose kidafise intwari bere no kuvuga kitakurikiza amategeko bijya bya konkiraze ingene amasoko atangwa ingene ibintu byose ari kubera kurwa mu muco icyo cyuma ari kibazo batusanga ibintu hakuja mu ngiro abantu kwakora mu nyungu zabo ya nyungu y'igihugu ugacusanga ugasanga ibiko irasubira inyuma nibaza rero yuko kuje n'amahinguriro bofatira cyane cyane kuri izo twavuze ijya politiki na jadenitarizasyon ikaheze ikasigurwa ikerekanwe n'abantu bobikora hanyuma leta ikaja ku kivi kugira izo ngorane zose n'ibindi zitara ko turavuga ishobore kuraba yuko zova mu ngiro.
Faustin Ndikumana nibutse ko umuhinga mu bijanye n'ubutunzi kwikirana hafi ibijanye n'ubutunzi mu Burundi. Murakoze.
Arakoze Edi Claude n'umutumire wiwe. Ni hano ikiganiro kigarukiye. Mwavyumvise ko igisata c'amahinguriro mu Burundi gikwiye kuronka abagifata mu mugongo kugira gishobore kuronka umutahe munini. Mwumvise ko n'abanyagihugu basaba leta guha ikibanza kinini ico gisata. Turabashimiye mwese mwadukurikiye. Turabifurije umwaka mushasha mwiza uze babere uw'imigisha amata n'ubuki naho ubutaha.
Cari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na radio televiziyo Renaissance karahara mu ruganda nibacura.